ዲቪ ኒውስ ጃሜሪክ Kisubu ya Amerika riba andanya kwa shikizibi gani ilo vya jomukiru ndina mkinja na gwandi Washington DC ngilweneza nchuti mwese muzuteza matui mwina videni yongabo
na Thomas Kamiri ndi mngirwe amakuru
chambere nuko alibu gambiri ama shakaviri yavutse nyuma ya genocide abona imyanya mune ishinga mategeko mungu harimu Green Party na pesi mbera kuri
wani Christophe Kayumba mwigisha muri kaminuza y'u Rwanda avuga bimwe mu bintu bishasha byaranze amatora y'abadepite mu Rwanda
ariko imikorere y'inteko nayo birasaba yo kwihinduka muri imande ikurikiraho ndetse tagira inteko irimo imanuka kujya kubaza abaturage icyo bari batekereza no ku mategeko ariho atari ukujya kubaza turi umushinga w'itegeko murabutekereza wicwe
Wani Tom Umulisa umwigisha muri kaminuza yo mu Rwanda kaba haranira agateka kazina muntu avuga ku kamaro k'igitigiri kinini icabagure batowe mu nteko nshinga mateka hamwe n'ingendo nshashi kwiye gufatwa n'abatowe turavuga no ku mugwi wa onujejwe gukora matohoza ku vyaha vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2016 na 15 muri antunga uvuga ko uzabaragize urutonde rw'abikekwa kuba barakoze ibyaha by'agahomera bunwa no guhohotera ikirema muntu mu Burundi Inchamake rero y'amakuru yo hijyano hino tubafitiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kwifatira mu gahanga no musiko wa gatatu igitabo kivuga ko amabanga yiwe ya Perezida n'ibiro vyiwe Maison Blanche birangwa na kajagari
Nao ministri w'ubanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ari mu ruzinduko muri Pakistan mu gihe bihugu byombi umubano wabyo umeze nabi cyane
aba shinga amateka bashasha barahiye uno munsi kwa gatatu mu gihugu cha Zimbabwe
Korea zombi zirimo zirategura inama y'abakuru b'ibihugu byombi Kim Jong Un na Moon Jae In wa Korea y'Epfo muri uku kwezi I Pyongyang
amakuru yo hijya no hino rero ido nido ryayo duhere ngaha muri Amerika aho President Donald Trump yasubiye kwifatira mu gahanga no musiko wa gatatu igitabo kivuga ko amabanga yiwe ya President n'ibiro vyiwe Maison Blanche birangwa na kajagari yavuze ko amategeko ahimiriza abantu gutarengera akarimba abandi akuriye guhindurwa kugira akingira abantu ivyo yita amakuru y'ibinyoma President Trump avuga ko biteye isoni kubona umuntu yandika inkuru canke igitabo vyuzuye irementanya no kuvuga umuntu uko atari na gato ntihabe inkurikizi aribaza igituma abanyepolitiki Washington badahindura amategeko akingira abambika icyeye abandi ivyo President Trump yabitangaje bifatiye ku gitabo gishasha c'umunyamakuru rurangiranwa w'umunyamerika Bob Woodward citwa Fear Trump in the White House ibice by'ico gitabo vyagiye habona ubwa mbere ku munsi wa kabiri ico gitabo kivuga ko President Trump atakintazi kuvyerekira ibibazo biri mu makungu kandi ko hari ugukebana gukomeye hagati y'abategetsi mu biro vy'iwe Maison Blanche amasaha make nyuma yuko amakuru ya mbere yerekeye ico gitabo amenyekanye President Trump yaciye atangura kwicifatira mu gahanga kandi ngaje ko ibiri muri ico gitabo ari rimendanya n'ibinyoma President Trump yibajije niba wanditse ico gitabo Bob Woodward adakorera umugambwe w'abademokrata tavuga rumwe na leta Woodward akorera ikinyamakuru Washington Post avuga ko yafashije gukuza ku butegetsi President Richard Nixon mu mwaka w'1974
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ari mu ruzinduko Islamabad muri Pakistani uyu munsi yabonanye na mugenzi we Shah Mahmood Qureshi inama irangiye umuvugizi wa Ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Pakistani yatangaje ko umubano hagati y'ibihugu byombi ugeze ku buce ariko ko impande zombi zifuza kuzura Leta Zunze Ubumwe za Amerika irega Pakistani ko ari indiri y'abayobozi b'inyeshyamba z'abatalibani zo muri Afghanistani ariko Pakistani ihora ibihakana nyamara Amerika ibasaba kufatanya nyine na Amerika kugarura amahoro muri Afghanistani Amerika imaze guhagarika inkunga y'amadolari miliyoni 800 yari igenewe abasirikare igisirikare cya Pakistani imyitozo n'inyigisho Amerika yahaga kandi abasirikare bakuru ba officier ba Pakistani nayo yarahagaze umuntu umwe ziherekeje Pompeo harimo umugaba w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Joseph Dunford
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC leta ya Zimbabwe yarahije no munsi kwa gatatu abashinga amateka bashasha inyuma y'amatora yo mu kwezi kw'indwi kw'umwaka mugambo uri ku butegetsi za NPF ufise bibiri bya gatatu by'ibibanza mu nama nshinga amateka izo bibanza birahagije kugira za NPF ishobora guhindura ibwirizwa shingiro mugambo za NPF watsindiye ibibanza 145 ku bibanza 210 mu nama nshinga amateka se bibanza birarenga bibiri bya gatatu bikenewe mu ntumbero yo guhindura ibwirizwa nshingiro mugambo utavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change MDC mu mvunya pfunyo waronse bibanza 63 mu gihe abigenga batsindiye bibanza bibiri guhindura ibwirizwa nshingiro bisaba bibiri bya gatatu by'abagize inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka inama nkenguza amateka ya Zimbabwe bigizwa hanini n'abari mu mugambo uri ku butegetsi za NPF umuhinga mu vya politique Ernest Mudengi avuga ko umugambwe za NPF ushobora gukora ibyo ushaka biri mu nyungu zawo no kuguma ku butegetsi. Mubandanya kumviriza makuru yo hirya no hino twabateguriye tuze muri Afrika, tubandanirize muri Afrika, Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yarakuye ubutagisubira inyuma abanyepolitike babiri ku rutonde rw'abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba mu kwezi kw'12 muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Amakuru yatangajwe na televiziyo ya leta RTNC uno munsi kuwa gatatu. Sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje ingingo y'urwego rw'igihugu rujeje mu matora seni kwari rwanse kwakira mu kwezi guheze dosiye y'umukandida Antoine Gizenga afise imyaka 94. Sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro yagize umugambwe wiwe Parti Lumumbiste Unifie mu mvunya pfunyo palu ko wakoresheje umukono w'umuhungu wa Antoine Gizenga Rugi Gizenga mu nzandiko ku nzandiko za dosiye ya seyi wiwe. Iyo sentare ivuga ko atabubasha yari abifitiye kandi ko bishyiye kubiri n'itegeko rigenga amatora. Dosiye y'uwundi mukandida mu matora yo ku itariki 2023 z'ukwezi kw'12 Jean Paul Moka yarakuwe ku rutonde rw'abazokwitoza kubera atacemezo ko yarishe amadolari 100,000 atangishwa atishurwa asabwa nk'ingwate kubijanye n'amatora. Muri rusange dosiye 21 nizo zakiwe kujanye no guhiganirwa amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'12. Rutonde rwa nyuma ruzoshirwa habona ku itariki 19 z'ukwezi kw'9 hisunzwe ikirangamisi cy'amatora cashikirijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe amatora seni.
Umujyanama mu by'umutekano wa president wa Korea y'Epfo Chung Eun-yong n'intumwa yoboye bari mu ruzinduko i Pyongyang uyu munsi umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya ruguru Kim Jong-un yabakiriye bamushyikiriza ibaruwa ya president Moon Jae-in wa Korea y'Epfo. Intumwa za Korea y'Epfo i Pyongyang ziragenzwa no gutunganya imyiteguro y'uruzinduko rwa Moon Jae-in i Pyongyang muri uku kwezi buzaba bubaye ubwa gatatu muri uyu mwaka bazaba babonanye Kim Jong-un na Moon Jae-in. Inshuro za mbere ebyiri babonaniye mu mudugudu wa Panmunjom ku mupaka w'ibihugu byombi bumvikanye ko bagomba kubona amasezerano yo kurangiza burundu intambara yabo yabaye mu 1950 kugera mu 1953 yacogojwe gusa n'amasezerano yo guhagarika imirwano. Ni ukuvuga rero ko ubu ngubu bakiri mu ntambara.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ni nkuru yerekeye Afrika. Abimukira 400 baturuka mu karere ko muri Afrika mu burengero batabawe mu kiringo c'iminsi ibiri mu buraruko bw'igihugu ca Niger mu bugaragwa buri hafi y'igihugu ca Algeria. Amakuru yatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana ibibazo by'abimukira International Organization for Migration mu mfunyapfunyo IOM. Abo bimukira batabawe mu bugaragwa bwa Asamaka igice c'igihugu ca Niger cegereye urubibi na Algeria bashitse muri ico gice n'amaguru. Ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icenda abimukira 347 bavuye mu bihugu 13 vyo mu karere ko muri Afrika mu burengero baratabawe n'umugwi w'abajejwe gutabara bishyirahamwe IOM. Abandi bimukira b'abanyafrika 92 bashitse mu karere ka Asamaka ku itariki zine z'ukwezi kw'icenda imbere y'uko batabagwe. Mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari Mu Rwanda umubare w'abagore bazinjira mu nteko ishinga amategeko nshya uragera kuri 67% nk'uko bigaragazwa n'ibyavuye mu matora by'agateganyo byatangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Abasesengura politiki y'u Rwanda basanga ubwinshi bw'abagore mu badepite bushingiye ku bushake bwa politiki. Asumita Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Nyuma y'amajwi y'agateganyo yashyizwe ahagaragara na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kuri uyu wa kabiri, abagerageje gusesengura iby'aya matora baremeza ko yabonetsemo udushya twinshi tutari dusanzwe. Christophe Kayumba, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, yagaragaje bimwe bitari bisanzwe byabonetse muri aya matora.
Cya mbere ni uko ari bwo bwa mbere amashyaka abiri yavutse nyuma ya genocide abona imyanya mu nteko ishinga amategeko. Ubu ngubu harimo Green Party na PS Mbera kuri. Ubu ngubu abagore nubwo inteko ishize nabo bari benshi 64%, ubu ngubu niba wabibonye 65.5% ni abagore. Ishyaka PSD na PL byagabanyije ingufu. Ibyo rero kiragaragaza yuko ayo mashyaka agenda agabanya agabanuka mu ngufu.
Ubwiyongere bw'abagore mu nteko ishinga amategeko bwongeye gutangaza abantu batari bake, ndetse hagiye humvikana bamwe mu bagabo bavuga ko aribo noneho bagiye kujya basaba ko bagenerwa 30% mu bajya mu nteko ishinga amategeko. Kuri Kayumba Christophe, umwarimu muri Kaminuza, wasanga atari byo kuko kugeza ubu imyanya abagore bahabwa mu nteko ishinga amategeko ari ubushake bwa politike, ariko bitarashoboka ko abagore benshi baboneka mu bundi buzima bukomeye bw'igihugu.
Ntabwo nibaza ko tutabibona gutyo ko noneho abagabo aribo basigaye babona imyanya mike yaba ari ibintu bibi, kuko ushyize mu gaciro ugakora analize ukuyeho yuko ubu ngubu abagore mu Rwanda aribo benshi mu nteko. Nta handi, nta kindi kigo cyangwa institusiyo ifite ingufu za politike, za ekonomi cyangwa sosiyali aho abagore banagira 50%. Urebye mu mabanki, urebye no muri business, usanga abagore bakiri hasi cyane. Nko mu Rwanda dufite abo twita chief executive officers bayoboye za banka n'umwe uyoboye beka. Urabizi ko n'umugabo nta mujenerali w'umugore tukira kandi ngo nawe hari ingufu nyinshi. Ntabwo wavuga yuko abagabo rwose babangamiwe.
Arabakomeje kuvuga ko ubwinshi bw'abagore mu nteko ishinga amategeko ari igitego u Rwanda rukomeje gutsinda amahanga, ndetse bikaba bizamura umuryango mugari muri rusange. Abasesenguzi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko iyo uhaye umugore ubushobozi uba uhaye umuryango wose imibereho myiza. Imibare yagaragajwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora igaragaza ko abagore 67% aribo bazajya mu nteko ishinga amategeko, ni ukuvuga abagera kuri 54 ku badepite 80 bagize inteko ishinga amategeko. Tom Murisa, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu, avuga ko uyu mubare w'abagore mu nteko uzagira akamaro ari uko abadepite b'abagore bavuye mu biro bagasanga bagenzi babo.
Ariko imikorere y'inteko nayo birasaba yuko ihinduka muri iyi manda ikurikiraho. Nitutagira inteko irimo imanuka kujya kubaza abaturage icyo barimo batekereza no ku mategeko ariho, atari ukujya kubabaza turi mushinga w'itegeko murabutekereza w'iki, kwa kundi komisiyo zigira ingendo. Niba ari intumwa ya rubanda, akaba ari wa mudamu ugiye guhagarara wa mudamu wo mu isoko, ugiye guhagarara wa mudamu ufite agataro, birasaba rero wa mudepite kuzava hano mu nteko muri iyi nteko. Ni ukuvuga ngo imikorere kugira ngo duhuze umubare mwinshi no guhindura ubuzima bwiza ntabwo birube politiki ya leta yonyine. Dukeneye wa mudepite uzagaragara muri ba bagore ahagarariye inshuro nyinshi.
Niba bwa mbere kandi amashyaka menshi hafi ya yose yemewe mu Rwanda agiye guhagararirwa mu nteko. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yatangaje ko umuryango FPR Inkotanyi n'amashyaka yifatanije nawo wakomeje kuza ku isonga n'amajwi y'agateganyo 78%, bivuze ko wegukanye intebe 40/56 ziyatangirwa n'imitwe ya politiki n'abakandida bigenga. Green Party n'ishyaka PS Mbera kuri nk'amashyaka atavuga rumwe na leta, buri rimwe ryabonye amajwi 5 ari hejuru intebe 2 mu nteko. Perio ibona imyanya 4, PSD ibona imyanya 5. Nubwo FPR Inkotanyi yabonye imyanya myinshi mu nteko, yagabanutseho umwanya umwe ugeranije na manda y'umutwe w'abadepite cy'uyu gihe. PSD itakaza imyanya ibiri, naho PL itakaza umwanya umwe. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumita, noneho reka tujye mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Uru rugereko rwasubitse uyu munsi urubanza rwa Mugimba Jean Baptiste rutaratangira no kumva umutangabuhamya wa mbere mu bamushinja kuko yavuze ko arwaye ereke bagira ubusa yarahari araduye inkuru
hari ku nshuro ya mbere ubwo urukiko rwagombaga gutangira kumva abatangabuhamya bashinja bwana Jean Baptiste Mugimba ibyaha bya genocide aburana no gushinjacyaha ku ikubitiro umutangabuhamya wari mu cyumba cya wenyine yahinduriye amajwi yabwiye umucamanza ko ashaka gutangira ubuhamya bwe mu bwihisho kubw'impamvu z'umutekano we yasobanuriye urukiko ko kuva urubanza rwatangira kuburanishwa yatangiye kubona ibimenyetso by'ihutazwa rya bamwe mu muryango we uyu mutangabuhamya yavuze ko hari inkuru kuri uru rubanza yatambutse kuri radiyo ijwi rya Amerika humvikanamo amazina ye maze umuryango utangira kugirirwa nabi ntavuga igihe iyo nkuru yaba yaratambukiye ariko akavuga ko umukobwa wa mukuru we ngo yishwe umucamanza bwana Antoine Muhima yamubajije aho ahurize banza rwa Mugimba n'ibyabaye ku muryango we maze umutangabuhamya asubiza ko rutaratangira nta kibazo umuryango we wari wakagize hahise havuka impaka ndende kubaburanya bombi ku ruhande rw'ubushinjacyaha buhagarariwe na Madame Claudine Dushimimana buvuga ko amazina y'umutangabuhamya atigeze avugwa mu iburanisha akizeza ko ari ugukurikirana bakamenya ukuri kubivugwa Mugimba nawe ati iyo radiyo avuga ndayumva umunsi ku wundi kubera n'izi manza tuba tuburana nta zina rye ryigeze ritambuka kuri iyo radiyo Maitre Gatira Gashabana umwe mu bunganira Mugimba yavuze ko byaba bibabaje niba koko umuryango w'umutangabuhamya warahuye nako kababaro ariko nawe agasigarana kumenya niba byabaye bikomoka ku rubanza baburana Maitre Gashabana akavuga ko hagombye gutanga ibimenyetso bifatika bishimangira ibyo umutangabuhamya avuga urukiko ntirumurindira umutekano rushingira ku magambo gusa akavuga ko guhita rufata umwanzuro ku kumurindira umutekano hashobora kuzavuka ikibazo kireme ry'ubuhamya bwe Madame Dushimimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko ari uburenganzira umutangabuhamya yemererwa n'amategeko kuba yarindirwa umutekano bityo kubivugwa n'urundi ruhande nta shingiro bifite yavuze ko gusaba ibimenyetso umutangabuhamya bitari ngombwa kuko yarangije kugaragaza impungenge kuko we asanga bifite aho bihuriye n'urubanza ati zishobora no kuba ari impungenge z'icyo atinya kizaba kitaraba yasoje avuga ko igihe byazagaragara ko ubuhamya bwe butari ubwo kwizerwa bitaba ikibazo kuko biri mu nshingano z'urukiko mu kubifataho umwanzuro Mugimba yongeye asubirana ijambo maze avuga ko umutangabuhamya uri mu bamushinja ibyaha bya genocide atagombye guhuza urubanza n'ibyatambutse kuri radiyo ijwi rya Amerika yavuze ko na mbere y'uko urubanza rutangira mu 2016 abazwa n'ubushinjacyaha yari yasabye kurindirwa umutekano bityo ko ntaho bihuriye n'inkuru y'ijwi rya Amerika kuri uru rubanza byatumye umucamanza abaza umutangabuhamya aho ahuriza ibyo avuga byatambukijwe n'ijwi rya Amerika kuri uru rubanza mu gihe bigaragara ko na mbere y'uko yari yarasabye kumurindira umutekano urubanza rutaratangira umutangabuhamya ati nyakubahwa perezida w'iburanisha njyewe numva ari uburenganzira bwanjye n'ubwo ikibazo kitari cyakavutse iby'uburenganzira si byo tukubaza nizo mpamvu ushingiraho cyangwa hari n'izindi ni ikibazo bwana Muhima yabajije umutangabuhamya yasubije agira ati ibibazo byabaye muri iki gihugu murabizi birakomeye turi mu manza zikomeye z'abantu bakomeye ku buryo imiryango yabo ishobora kutwihimuraho bwana Muhima kuri inteko iburanisha yahise yanzura ko urukiko rutitaye ku mpamvu umutangabuhamya atanga zabazo zitabazo apfa kubagaragaza impungenge maze avuga ko urukiko rwemeye kumurindira umutekano rumuhamaze nataraya nyayo ya DAM mbere yo kurahirira ubuhamya ariko yabwiye umucamanza ko atari yiteguye gutanga ubuhamya kandi ko arwaye umutima asaba kujya gufata imiti byihutirwa cyane ko yari yabanje guhura na muganga mbere yo kuza mu rukiko ikindi kandi yari yagaragaje ko agomba gusurwa muri gereza kuko abamusura aribo bamuha amafaranga yo kugura imiti urukiko narwo rwabwiye ababuranyi bombi ko rudashobora gufata inshingano yo kubaza umutangabuhamya urwaye bwana Jean Baptiste Mugimba yahoze ari umukozi wa Banki Nkuru y'Igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CDR imbere ya Jenoside aregwa ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya Jenoside n'icyaha cyo gukora Jenoside gushishikariza abandi gukora Jenoside ubufatanyacyaha mu gukora Jenoside n'icyaha cyo gucira umugambi wa Jenoside ibyaha byose arabihakana akavuga ko byacuzwe n'itsinda ry'abantu mu mugambi wo kumutwarira imitungo irimo amazu mu mujyi wa Kigali mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 nibwo ubutabera bw'Ubuhorande bwamwohereje kuburanishwa n'ubutabera bw'u Rwanda hatagize igihinduka iburanisha ryazakomeza ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka aka bagira ubusa ijwi rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
sitibanywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Mu Burundi abantu indwi baraye bafatiwe mu gisagara ca Ngozi hamwe n'ibigwanisho bigizwe n'inkoho imwe na grenade abo bantu bagirizwa kugira umugwi wagutse wabasuma ibishinkoho mu ntara z'uburaruko no mu bihugu byo mu karere bagenzwa kandi ko aribo baherutse kurasa abanyagihugu babiri mu ijoro ryo kumunsi w'Imana mu gisagara cya Ngozi ibindi kuri inkuru twumvize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Ibyo bigwanisho bikiri umuriro byarayo bifatiwe muri karatiye ya Kigarama mu kizagara cya Ngozi ni hoteli bita Maison Jaune Petero Nkurikiye avuira ubushyiranganje bw'umutekano avuga ko batanguye kurondera ababifatanuye kuva ku munsi w'Imana ni nyuma yaho muri karatiye ya Gisagara mu gisagara cya Ngozi nyene hatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho kuduzu tw'ubudandarizo abantu babiri bagakomereka cyane muri kiya kamenyesha ko inkoho yafashwe yari yibwiye mu polisi
bafashwe ni abantu indwi hamwe namwe ni nokora muri iyo hotel yari yabahaye indaro abo rero ni baracambariza pensier uyu rero ni inkozi y'ikibi karuhariwe isanzwe ikora ubisha gutandukanye ikoresheje ibigwanisho barabigarabira navuga yuko aho raja no kubikora nk'ivyo mu bindi bihugu nko muri Kenya no mu Rwanda kwiba nyene arakoresheje inko ubu rero ni nawe yarafise iyo nkoho yafashwe kuko yari yayivye ku bapolisi tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu kuri ku kindi cha polisi kiraho bita ikiziba muri komine ya Mwumba ahingozi nyene
umuvugizi w'ubushyiranganje bw'umutekano amenyesha ko abafashwe bamaze kwemanga ko bari bamaze iminsi bakora ubugizi bwa nabi mu ntara z'uburaruko
bafashe bafatanwa muri iyo nkoho imwe hamwe na grenade imwe kandi bamaze gufatwa bashyira bemera koko aribo bari bagize iminsi baza barakora ubisha gutandukanye bakoresheje inkoho muri hariya mu ntara za ruguru kandi baraniyemerera yuko ari nabo bari barashe aba bantu muri rino joro bakavuga ko rero intumbero yabo ari ukwiba bakoresheje inkoho
muri karitsiye ya Gisagara aherutse kurasirwa abo bantu babiri bakiriye neza ifatwa ry'abo bantu
tutakira neza kuko iyo batafatwa cyane kuba ari ikibazo ko dogma bacwikeka bikeka hano ariko byo kwitwashima kuba bafashwa ndi bazwarifika kanga kupatano habagize banabi bese yaduhimbaye cyane kuko iyo umuntu umugizwa nawe amaze gufatwa akaba agashirwa mu minwe y'abajejwe umutekano bituma nabandi bashobora kugira iki gutinya gusubira gukora ayo mabi bwo bisaba yuko boguma bagira akakigoro nko ku mugoroba bakagira amapatruye yuko yugira bakizure barabe hagira abantu bagwa mu isanganya nk'iyi
nibigira Salomo umushikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare subiramwo ya Ngozi avuga ko abafashwe bariko barabazwa kugira bashigwe imbere y'intahe hari haciye iminsi itanu muri karitsiye ya Gisagara nyene hari umuntu yishwe n'abanyagihugu yagirizwa ubusuma mu gihe abari bafashwe bagiye kuja imbere y'ubutungane hari abakibona ko kwihanira byoze imbere uyu munyagihugu arasigura igituma bavyiyumvira uko
kabisa mutubabarire twe dukora mu cyo tubivuga taho kubera inkozi y'ikibi imaze gufatwa iracyo imbere y'abantu bakayihana ku mugaragaro nyine babona niho isiha shigira ikiti nyine neje neje bundi
ije imbere y'ubutungana ahubwo
ahubwo niba bakwiye kuyishyira imbere y'abantu fara kuyishyira imbere y'ubutungana ubutungane burabeza mu kanya gato ugasanga aci iminsi bibasha bakaca babarekura niba bakwiye kubacira ahubwo imbere y'abantu bakaca babanyonga ahubwo tubona n'amakunga abirorera ahubwo
igihano cyo gufa ariko cyaravuye
igihano cyo gufa ubwo je nkaje ndamwifatiye ubwanje ubwo nta ndamwikurira
umushyikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare subiramo ya Ngozi asaba abo banyagihugu kwizera ubutungane Salomo Nibigira umushyikiriza manza mukuru wa parake ya Ngozi avuga ko rimwe na rimwe kurekura inkozi z'ikibi biva kubazishengeza ntibaheze ngo bakurikirane amadosiye yabo bashengeje mu kubagiriza Nibigira asaba abashengeje abagirizwa ubugizi bwa nabi kubakurikirana mu kuzana ibyagirizo kuko iyo bibuze baheza bakaca barekugwa Ingozi mu buraruko bw'Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco umugwi wanyu ujejwe gukora amatohoza ku vyaha vya byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 uvuga ko uza baragize urutonde rwabikekwa kuba barakoze ibyaha by'agahumira munwa hamwe no guhohotera ikiremwa muntu mu Burundi mu cegeranyo cawo kuwa gatatu no munsi umugwi wavuze ko witeguye gukingira amasura no gushikiriza urwo rutonde impande zitandukanye zirajwe ishinga n'icyo kibazo mugenzi wacu Diane Ninine hazwe mu kiganiro yagiranye na Madame Françoise Hampson ari mu bagize uwo murwi mu bagize uwo mugwi yatanguye amubaza ibintu bikuru bigize icyegeranyo cyabo
Ibiri muri ico cegeranyo ahanini ubiravye ni nk'ibiri mu co twasohoye mu mwaka uheze. Mu Burundi haracavuga ubwicanyi ndengerabutungane, uguhagarika abantu bidaciye mu mategeko, guhohotera no gufata kiremwamuntu bunyamaswa, gufata ku nguvu abapfasoni no kwaka uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro. Hari ivyahindutse ariko tugeranije no mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze iyo umuntu bamuhagaritse bamukuye muhira ikiziga ciwe catorwa mu ibarabara, vyumvikana ko umuntu vyari vyoroshe ko abiwe bahuta bamenya ko yagandaguwe. Ubu ivyo ntibigishoboka kuko abanyuruzwa ibiziga vyabo bije gutabwa mu nzuzi, mu mashamba no mu binogo rusange. Kuba rero ibiziga bitagitogwa mu mabarabara ntibisigura ko ubwicanyi ndengerabutungane bwaheze.
Tous ces changements mudondaguye ko twumva ataciza kirimwo, none kuva mu mwaka w'2017 ntacigeze gihinduka ciza.
Birababaje
ariko ntacahindutse mu buryo bwo gushimagiza. Kubarabira kure bukibaza ngo Burundi buratekanye, ariko ku gutekana kurasiguritse. Abanyagihugu baratewe ubwoba ku buryo batacubahuka kuvuga. Akarorero nako matora yo guhindura ibyirinzo nshingiro, aho urwaruka rw'imbonera kure rwatera ubwoba abanyagihugu basaba kwiyandikisha no gutora ku nguvu yego.
Dans votre rapport mushegeranye cyane mugaruka kuco mwise imvugo icanishamwo ikoreshwa na president Nkurunziza itumye ibintu byunyuka, mwo duha karorero ka zimwe muri izo mvugo?
Toutes sortes d'exemples et c'est pas uniquement le président qui est
attaqué. Utroni twinshi kandi si perezida gusa twadonye ku rutoke. Hari nk'indirimbo zimbonera kure urwaruka rwegamye umugambo uri ku butegetsi zahamagarira inzanko z'imirwi imwe imwe harimo abatutsi. Imvugo nk'izo abantu bataravye neza zizoshobora gucanishamwo. Niko abanyagihugu baratahuye ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo ca politique atari ic'ubwoko, yamara amajambo yuzuye gucanishamwo yo arahari.
Vous évoquiez que vous n'avez pas eu l'occasion d'être sur place à Bujumbura.
Mwatubwiye ko mutigeze muhabwa amahirwe yo kwishikira ku rubuga ngo mwirabire uko ibintu byifashe. Ku bwanyu biroroshe ko umuntu yizera ibiri muri iyo raporo? Amakuru mwayaronse mute?
Twari guhimbagwa iyo tuja kwishikira mu Burundi, ariko leta yaratwimye amahirwe. Naho biri uko ntaco byatubujije mu gutororokanya amakuru yizewe. Ku kibazo caho twayavana mu bahungiye mu bihugu bibanye vy'u Burundi n'abahoze ari basoma mbike w'ubutegetsi. Amakuru n'ivyemezo turavyitondera ku buryo ubuhamya bwose butangwa butegereza guhurizwa ko n'impande zitandukanye kandi akaba ari ukuri. Sinase ko ari abaronswa impusha zo kugendera Burundi, ariko aba bazironswa ni abataba bajanywe no kuraba uko ivy'agateka kazi na muntu vyifashe. Akarorero ntamenyesha makuru mpuzamakungu nta musha bakironswa. Abazironswa ahanini rero ni abataco baba bagiye kubaza, abandi nabo bakarinda guherekezwa na leta hama ikabereka ivyo yishakiye, gutyo ntibashike hose canke ngo babaze uwo bishakiye.
Amareta nayo muraheza mukagira ico mwibajije mumaze gutororokanya ayo makuru, niba biba nk'iyi raporo bayivuga ku iki?
Tumaze kugerageza kenshi, haba mu mwaka uheze canke uno mwaka, tubicishije ku bategetsi bari ngaha Geneve canke Bujumbura. Hari aho bashima kutatwishura canke bakabihakana. Birababaje kuko tuba dukeneye kumenya ico leta yibaza, ariko ntiyigeze ishaka gukorana n'umugwi wacu.
Igikwiye gukurikira inyuma y'iyi raporo yanyu
bizova
ahanini ku gihugu. Twebwe aho tugarukiriza ni gukora amatohoza, ariko ntaco turi buhindure. Twibaza ko imigwi itandukanye irimwo nk'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'akanama ka ONU kajeje umutekano bakeneye kumenya uko vyifashe mu Burundi. Igikorwa nyamukuru rero gisigaye mu minwe y'abandi bakwiye gukorera ku makuru twabahaye kugira ngo barabe uko vyohinduka.
Ki existe au Burundi maintenant.
Amakuru amakuru rero nibiganiro twa tubafitiye kuri isa kuri radio ya America niho bigarukiye dushimiye engineer Zube yadufashije mu hinga bw'ivyuma fatu ari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarikiye ni Frederic Nkundikije kuri mikoma ya 10 na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi turabashimiye mugira umugoroba mwiza murakarama.